Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi ry'Amerika nkuko mubizi ku maradio yanyu mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2, turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com, ndetse turi no kuri Facebook VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza n'icya kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero, uyu munsi turaganira ku burenganzira ku murimo. Kugira akazi ni bumwe mu burenganzira bwa muntu nk'uko byanditse mu ngingo ya 23 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ry'umuryango w'abibumbye ryo mu 1948, mu gifaransa ni Déclaration universelle des droits de l'homme. Mu byo iri tangazo rivuga harimo nanone ko buri wese afite kurindwa ubushomeri. Ni inshingano rero za twese. Nyamara abarangije amashuri mu Burundi bahora bavuga ko akazi kabuze. Nahangaho kuri iyi radio ntibahwema kubivuga, iyi radio ya Ijwi rya Amerika. Ariko se niba leta n'abikorera utwabo badafite imirimo yo guha abarangije amashuri, bigende bite? Bamwe muri urubyiruko bo baravuze bati ntabwo twakomeza kwicara gusa, reka dukure amaboko mu mpuzu. Biyemeza kwishakira imibereho yabo bwite, bihangira imirimo ku giti cyabo. Urugero, nabashinze restora yitwa Galaxy Igitega. Uyu munsi nibo tugiye kuganira. Joris Hakizimana akuriye ishyirahamwe Galaxy, naho Anonsiat Nizigimana ajejwe ibikoresho muri iri shyirahamwe Galaxy. Nibo batumire bacu rero. Joris, we urahura komeye?
Ndakomendashimye.
Anonsiate, we uraho neza? Niko, telefone yawe kwitavuga neza. Reba ukuntu wajya ku ruhande havuga neza, hanyuma tuganire.
Mugaje ndawumva cyane.
Ye, ariko rero twebwe turumva uvugira ahantu hameze nk'ari icyumba kinini cyane.
Nobe ntimunyumva.
Ubu ngubu bitangiye kuba byiza gato, ariko nanone igira ku ruhande twumve ko bimeze neza. Uguma ahantu hamwe ariko nuhagera tukubwiye ko hameze neza. Ubu ngubu ndumva. Ubu ngubu ni byiza. Ni sawa. Ni nanjye mbwiye ko ari byiza. Nuko. Ndabashimiye cyane rero Joris Hakizimana na Nonsiat Nizigimana. Joris Hakizimana nyine akuriye Galaxy, naho Anonsiate Nizigimana ajejwe ibikoresho mu ishyirahamwe Galaxy. Nuko Joris, we reka tugutangirireho, reka tuguhereho, ubanze wivuge kugira ngo ibyo tuganiraho batagira ngo ni ibyo tuba twapanze gutya gusa. Uri muntu ki?
Jewe nitwa Joris Hakizimana, nsanzwe ndongoye iri shyirahamwe ryacu rijejwe guteza imbere iby'amahoteli n'ingendo hamwe no kurwanya ubushomeri mu Rwanda. Nagira mbone rero n'akanya gatoya ngo nsore gatoya akantu gatoya. Galaxy ni izina ry'uburiro n'ubunywero dukoreramo, ariko si izina ry'ishyirahamwe dufite.
Ishyirahamwe ryo ryitwa ngo iki?
nishira hamwe ry'ugwaruka rujejwe guteza imbere by'amahoteli n'ingenzi hamwe no kugwanya ubukene mu gwaruka.
Ye none wize yahe mashuri se?
Jewe sanzwe ari byo nize ibyo ma hoteli n'ingenzi kwishure cyangwa ni Gitega.
Eh. Nukuvuga wabyize no muri kaminuza?
Kaminuza ntiturayijamwo.
Eh.
Eh.
Wahejeje amashuri ryari?
Naheje amashuri ku mwaka uheze.
Ubwo rutaramara umwaka rero wicaye?
Nta mwaka wari bwahere nicaye, niho twaciye twimvira gutangura iri shyirahamwe kugira turondere akazi ku bajene bari babuze akazi na jewe ndimo.
Ye. Noneho Annonciate Nizigimana, wowe nawe ivuge.
Sabwe?
Nawe ibwira abatwumva.
Ego mena je turi kumwe n'uyu Jorisi n'iri shyirahamwe garage.
Yego.
Shyirahamwe twafunze ryangaraga. Tukoya ngaha muri garage.
Ye, nawe wizi ibyerekeranye n'iki?
Naje nite ibyerekeye ihetori n'ingenzi.
Eh. Wowe wahejeje amashuri ryari se?
Muri 2016.
Mu 2016.
Eh
mundu rasuna gatandatu. Ye. Niko se Joris we.
Sabwe.
Mugira iki gitekerezo hari abavuga ko bamaze imyaka 5, imyaka 3, 2 gutyo ari abashomeri barahejeje amashuri. Mwebwe igitekerezo cyabaje mu gute cyo kuhita muvuga muti ntabwo tuzicara gutya gusa ngo dutegereze akazi katazanaza.
Igitekerezo ukuno cyaturujemo twebwe tukiri ku ishuri hose. Jewe ndi mbere n'umugwi dusanzwe turi kumwe ubu tugizirishira hamwe. Twarabona neza yuko akazi ukaronka mu Burundi wize yuko leta izoguha akazi bisa n'ibigorana gose. Ariko tuzawugira ikibazo cy'ukuntu tuzoronka uburyo bwo kugira umugambi wacu twironderera akazi.
Aha.
Niko tugiye guhita ishuri rero twaciye tuja hamwe turaraba urundi gwaruka ruri muhira gwaje amashuri atakintu rufise rukora.
Eh.
Tuja hamwe dushira hamwe uburyo twari dufise dutangura kakagambi gatoya ko gushinga uburiro kugira ngo twirondere akazi twebwe nyene ya leta tutarinze kuyitega amaboko.
None se kw'abantu bavuga ngo ikibazo cy'umutahe hari nk'abantu banditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika dutegura iki kiganiro bati umutahe ni ikibazo. Ntabwo ari ni benshi babyanditse, ni benshi babivuga buri gihe abajene baravuga ngo kubona umutahe ni ikibazo. Mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubone umutahe?
Sindabasuzuye ariko rimwe na rimwe umutahe gikunda kuba nibwo bujuju dukunda kugira ariko umutahe kenshi ni numutwe wacu tuba dufise. Twebwe abajene tumaze kujya hamwe ubwo tumaze kujya hamwe umwe wese yazanye uburyo yari afise kugira dushobore kugira ikintu gikomeye mugabo umwe adashobora kwishoboza. Hama tumaze kujya hamwe hariho umuntu yatwizeye arabona yuko dufise ibyiyumviro birashe bibi byo kwiteza imbere, nawe arazana uburyo bukeya bwashoboka kugira ngo atwongerereze dushike ku kintu nk'icyo tumaze gushikako. Ewo muntu no mupadiri yarasanzwe ngo ingahigitega niwe yaciye yongereza ku buryo dufite kugira ngo dushobore kugurura ahantu twuguruye uburiro n'ubunywero.
Ariko ni mwebwe mwitangiriye waza nyuma?
Ni twebwe twitangiriye kuja hamwe dukoresha uburyo bukeya dufise, turatangura dukora ibishoboka mu buryo buke dufise. Hama abo bandi bagiye kuza mu nyuma babonye yuko twagiye hamwe dufise ibyumviro birashe, baravuga bati aba urugwaruka rurakwiye gufashwa hama rugashika ku byiyumviro kumbure bafise badashobora kwifasha bonyine ku buryo baba bafise. Ariko imbere ya twabanje gufata uburyo bukeya bushoboka tubanza gukoresha ubwo ata muntu turaronka dufasha, ariko cyabaye ikibazo kuko twakoresha uburyo buke cyane.
Annonciate nk'umwigeme gutinyuka ukikuramo icyo kintu gikunda gufata abajene ngo ntacyo dushoboye, wowe byakujemo gute kugira ngo usange abandi burwaruka mufatanye iki gikorwa?
kuri jewe twazishyize mo nyene biraza nyene mu byumviro byacu kire twagiye hamwe no gwaruka twiganye hanyuma turiyumvira turiga ukungene nyene twubaho mu kanya leta akazi kaho kagoye tukatujya hamwe kugira ngo twiyumvire ikintu twashobora gukora cyatuma dutera imbere natwe tuzatubona gufunda kugashyira hamwe turi ingunganya mu bukene dufise hama tugakora utuntu dukeye tubayabaye tubona
yego
tubona yuko ibintu biriko biragenda neza nyene buke buke kuko yazi namwege nyene iyo umuntu ari muhira ataca afise ariko arakora yuko atamuharagiye niwapa ningeso
yego
bigatuma n'ubwenge yari afise cyangwa ibyiyumviro byiwe bigatuma bitituka
aha
yego
noneho nk'umwigeme ubona gukorana n'abasore harimo ingorane
no kwigana twariganye nicyo gituma yuko twagiye hamwe twese dushyira ibyumviro hamwe turakunda kugashyira hamwe nyine kugira ngo nyine turate ko twakwiteza imbere
yee
umwe wese yaratera icyumviro ikintu cyose ashoboye tubona gushyira hamwe rero
yego
ugashyira hamwe yego
inshuti mutwumva muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kwihangira imirimo abatumire ni Joris Hakizimana na Nosiat Nizigimana bo mwishyirahamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka igitega. Joris na Nosiat rero ubundi iki kiganiro ni icy'abanyagihugu mukiganirira. Uwa mbere dufite ni Dusenge. Dusenge we akabazo kawe
bona bazo ndamukiza natumire
ye barakumva
bona bisa akabazo nakomenda babatwe kuwo mugambe batangute ni mwiza cyane ko nkugwaruka nk'ubu duheza amashuri rumva turabona icyo dukora ndabaza yuko uba barashinze amashami mu gihugu cyose kandi bakorera igitega nyine gusa ari n'ikindi nacyo bakuma kubabaza kuko nk'ubuje bubatsemo nta gisabwa nk'uburyo umwanya batabufise na ntiba baramwinjiza mwanyuma akatota arabutanga bukera uko aburose
ye Dusenge reka bagusubize. Joris we wamusubiza
ndamusubiza gute icyo kibazo cyo bagengombye ndamushimira ahubwo abandije ikibazo kije cyane twebwe irishyirahamwe yacu igihe twaritangura sikera cyane yatangwe kubaza yuko twarayishyitse mu gihugu cyose ariko turacyakorera mu ntara ya Gitega honyine kuko twaritanguye mu kwezi kwa gatanu guhetse tuvuga yuko tumaze amezi atanu cyangwa ane turiko tugakora nirishaje ntituragera gukwira igihugu cyose ariko nibyo twifuza mu minsi itatu tuzoshikako. Yaciye yongera karabaza ati umuntu akeneye kwinjira mu iryo shyirahamwe asabwa iki na mahera ngayo yora kugira yinjiremo. Twebwe tuzagushinga ishyirahamwe ntitwigeze tuvuga yuko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe ashobora kuzana amahera angana uko cyangwa angana kuriya ahubwo duhiga ibyumviro by'umuntu n'ibyumviro byubaka n'ibikorwa nibyo dushyira imbere kuko amahera si yabanza habanza ibikorwa hakabanza n'umuntu. Nibaza ko namwishyuye neza sinzi.
Ndibwira ko wamwishyuye neza reka ahubwo duhe n'ijambo na Nsengiyumva. Nsengiyumva we
yego
akabazo kawe
ndabumva neza ndabumva akabazo kanje ni nk'uko nari ngize ni byerekeye ibyo shyirahamwe nari ngomba kumenya aho rikorera kuko turimusore na akazi dufite tugisanga akazi dufite tubaye gutyo kandi twarahize amashuri sizi ko iryo shyirahamwe ari cyo byo dufasha hafi
Nsengiyumva telefone ntabwo yumvikana neza ariko ndumva Anonsiyata ikibazo cye wacyumvise
atanumvise neza kuko telefone yiwe ntariko ndayumva neza.
Nsengiyumva uracyari ku murongo wapi telefone ye yanze
ibyo aribyo byose bose baragusha ku ngingo ngo ukuntu ukuntu mwabafasha
ndabakangirageze ndamwicure numvirize nagaragaje kumva bikira nawe nyenda mushime bazi kibazo ciza mugabo asabye yuko tumurangira ahantu twe dukorera kugira ngo nawe adote ngo ubushomeri buramurembeje
yego
turi mu ntara ya Gitega niho dukorera muri karitse yoba kwibarabara rya kabiri ry'igihugu RND
hanyuma yego
bandanye mu migambi yacu dufite turafise kwigisha urundi rwaruka ibintu bijanye n'ubuhinga kugira nago rushobore kwiteza imbere nibaza yuko mugihe yo hashika two kungurana ibyumviro ngira aho gira impanuro tumaca nk'icyo tumufasha nawe akaraba ukunge nashobora kwifatanya natwe mugihe afise umwete nta muntu ashobora kumusubiza inyuma
ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite no kuri telefone Emile Emile we
sagwe sagwe
akabazo kawe
sinakabaza hanini yasanye intererano ndabona naramukije abo batumire ariko nagomba kubaba kuvuga ko ari hano yavuga ati umutahe si kigoyi bo benshi ibishomeri bana turi kuri tere benshi turakora turayembereka buke buke mugaba hanini turabura ikidufata mu mugongo kuko uwo dufashe mu mugongo cyane cyane yobaye leta ndoye nkaje nk'ubundi ndumutekinisiye ndumuveterineri ikuri tere ndakora mugabo uno munsi nibahe no kwikora ko cyangwa ya microfinance bambaza ingwati naje urumva ndi kuri tere nta bintu by'ingwati shobora kuronga no tanga ahanini turabuze ikintu cyo dufata mu mugongo ubundi abo ndabashigikiye umugambi wabo ni mwiza biza bo bandanya batera imbere kumbure bo natubwira n'imigambi bafise muri kazoza ku rundi rwaruka ruriko rurasohoka bo ikibazo cyanjye ni nk'icyo murakoze
ariko Emile wowe ibyo ngibyo ubikora ku giti cyawe
je ndikora na dome biroroha kuri je biroroha ku mitahe mito biroroha ko ngenda ndaburira ababanyi tubana ubunyituye nkamukorera ari gitungo afise ndamukorera na kimwe mugabo urumva nanjye nk'uno munsi ndakenera ko nanjye nukora gusumba uko ndiko ndakora uno munsi
Anonsiate nagira ngo ngusabe umbwirire Emile umugira inama ahari yo kwishyira hamwe Anonsiate
Sabge
Uyu Emile wamugira iyihe nama mu rwego rwo kwishyira hamwe nabandi
Ubwo kwishyira hamwe nabandi nuko bakorana nabandi nyene bakiyumvira bize bimwe bakiyumvira ikintu cyo bateza imbere hama twege bagashyira hamwe hama twege ikintu umugambi tugamije twimiriza ni uko twoteza imbere igihugu cyacu tukagwanya ibintu nk'iby'agashomeri kugwanya umwanda mu gihugu cy'iwacu yego ni nk'ibyo byiza
Joris hari icyo wakongeraho
yego nagomba nshimire kw'iyo mpanuro duhaye ndamushimiye rwose kandi ndanamuramutsa adutereye icyumviro kijya cyane nagomba nanjye ndamwunganire ndamubwire yuko natwebwe hagati yacu jewe nyine ubwanje noba naragiye gusaba akazi ahantu mu restora cyangwa mu ihoteli ndakorayo mugabo mu nyuma ndaza kubona yuko kazoza kugwaruka mu ihoteli katashobora kuvayo ndiko ndakorera uwo muntu nariko ndakorera no kumushahara nahemba niko guca twegerana n'abandi harimo abavuye ku buzi babukora mugabo dushima gushyira hamwe ibyiyumviro kugira dukore ikintu gikomeye ishavuze cyane cyane kijyanye ni banki ntituragera ku rugero ngo tusabe ingurani banki mugabo nibaza yuko iyo umaze kugira ishyirahamwe ni nacyo ndamuhanura kuzoja hamwe nawe n'abandashyirahamwe banki birorotse yuko ikwizera cyane ikaguha ingurane mugihe muri ishyirahamwe mufise amatati abaranga mwagiye muri komine bakabarushaho kwa ministre nibaza yuko aricyo cyumvira n'umwunganira wo gukora hamwe hariho umugani twe bakunda guca mu kirundi ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi urumva umuntu umwe ibyakora bibi by'umwe ibyishira hamwe navyo ni ibyishira hamwe kandi niyo ugombye ko umuntu abafasha muri mwishira hamwe biroroha cyane natwegwe twagiye kuronka umuntu ashobora kudufata mu mugongo ariko twagitishira hamwe tukiri umwumwe nta muntu wari kugenda ngo ma amafaranga nuko nkora umugambi ntibikunda kuko biragorana ko bakwizera muri makere ikintu ndamuhanura nuko yoje hamwe nabandi bakagira ishira hamwe bagahuza ivyumviro hama bagatora umugambi wo gukora nibaza yuko mwico gihe azokoroherwa gusumba uko ari karakora rumwe
uwo mugani wusubiremo Jorizwe
umugani abarundi bakunda guca ngo nyamwigenda ko ntari miri mpeshi cyane ngo ukuboko kumwe kuri yagaza ntikwimaruye sinzi we ko gutahura umunyarwanda sinzi
niyo mpamvu nagira ngo usubiremo kubera ko ndawumva ariko je ndawumva ahubwo nuko ni impanuro ikomeye niyo mpamvu nagira ngo nakusabye kwisubiramo kugira ngo aba jeune bayumve boye gukomeza kwigenda kubanyamwigendaho
eh nukuvuga ngo nshatse kubabwira yuko igihe cyose uzokwiyumvira gukora ibintu rumwe uzoburumwe n'uzokwigera ushika ku ntambwe ikomeye nk'iyo ishyirahamwe ryoshikako
nyamwigenda ko ntari mirimeshi
ishyirahamwe iyo riko rirakora bari hamwe biroroshe yuko abandi bantu kanaka bagira neza canke leta ari iki sahiriza muragira ijwi rishika kure canke ibikorwa bishika kure kurusha umuntu umwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abajene abakiri bato urwaruka urubyiruko barangiza amashuri bakwihangira gute imirimo Joris Yakizimana na Nonciat Nizigimana bo mwishyirahamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka igitega nibo turimo tuganira bashinze rero irishyirahamwe kugira ngo bishakire imirimo biteze imbere kuri telefone turi kumwe na Ntakirutimana we
Ntakirutimana
yeye akabazo kawe
ari ego cyo ahanini saka gukenguruka kuri uwo mugambi mwiza abo bavukanye batoranye bitiza mugabo urabona ubu biragoye abantu barangiza amashuri baguma ari benshi ariko ubu turabona umengo ni bukeya cyane abantu bajya mu bushomeri ni benshi ariko yavuze ngo igihe batangura bakoranije uburyo bukeya bari bafise ni ukuvuga yuko hari bobo icyo cyumvire bari bagifite kandi ariho n'abandi bariko barabiganira bavuga bati dukora uku tugenze uku kugira ngo turabe uko tubobaho none nk'abari bobo nibaza ko bakorera hagati igitega mu gisagara hagati hariya harakunze kuba hagendera abantu benshi bava mu ntara zitandukanye baba bariko bararengana kuko yavuze yuko bafite ubunywere bafasha n'uburiro mbega nk'abari hagati mu gihugu nabo aho twita mu Rufuri ku Bitoki abari iyo barangirizayo amashuri bobo bokwishura hehe bogenda hehe nk'abadafite nk'uwo bagishiye nama kugira ngo nabo bagire nk'uwo mugambi ariko nkaca nongera nkamuterera icyumviro nongera ndamubaza yuko kuri leta kuko yavuze yuko bobo bakoranije uburyo bwabo bakaca bafashwa bafashijwe n'umumenyeshamana musaferedasi w'umukama urumva kuri leta hoho bayisaba iki kugira ngo uburyo bwabo bugwire buguruza amashami numvise ko bakiri bashyashya baracyari bashyashya ntibarakomeye buguruza amashami kugira ngo leta ibafashe inasahirize batere intege kugira ngo nabo bandi bose baba bashaka kujya mu mashyirahamwe nabo bayajyemo
ye nta kirutima urakoze ariko hina amagambo ariko kavuge gatoya yego vuga kandi gatoya kagufiya
yego nashaka gutanga nk'akarorero nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hari udushyira hamwe twinshi yagiye arashinga mu bapfasoni abakenyezi kugira ngo abarinde ubukene abarinde gusabiririza yewe rero nashaka kuvuga nti leta y'u Burundi yoyo ntacyo yafashamo kugira ngo izirafasha abo bantu bariko baraheza amashuri ubu ko benshi bariko barajya mu ibarabara abajya mu bushomeri abandi bajya mu busima n'ibindi by'amarigara nguko ikagira barongerera nk'utuntu tw'udushyira hamwe cyangwa bakaza baragisha ibiganiro by'abaremesha kiyago kugira ngo baze baragira ibiganiro hamwe n'urwaruka babereke ukuntu babaho ukuntu bashobora kwibeshaho bashinzwe gushyira hamwe duto duto kugira ngo abarenze ibintu by'amarigara murakoze cyungura kanjye
ye urakoze ntakirutima reka bagusubize Joris we
ndamwumvise cyane nawe ne ndamushimiye cyane kwiyo ntererano n'ikibazo abajije nagomba ndamwishure nawe nyine
yeah
abajije ati ndumva neza yuko ara bagwaruka gwagiye hamwe ariko nta kintu basaba leta ishobora kubafasha ko mbona leta atakaza ubu ishobora gutanga ku bajene bose bari kubareza amashuri nagomba ndamwishure neza uko natwe ibyo bibazo turabifise kandi mu minsi mike ya tugomba kwitura leta kugira nayo turabikidufasha mu migambi yacu twiyemeje kuzorangura muri kazoza canke mu minsi mike mu gihe tworonka uburyo nogire ndamumenyeshe yuko ibyo twifuza gukora ari byinshi ariko twahereye kuco dushoboye kandi naho yavuze ko ari mu rupfuri ni atangura kwizera yuko hari umuntu agira ate kugufasha hatangura wonyine gukora ibyo ushoboye mu gufasha kaza mu nyuma ari nabyo nase twagize uwo muntu avuze yadufashije yagiye kudufasha atuzamura kubera twebwe ntacyo twari twishoboye twakoresha uburyo buke cyane gutse aratuzamura ku ruhande rwa leta ko leta n'umuvyeyi wa twese duteza kuguma tuyihanze amaso n'ubu naho umwirishyiramo ryacu dufise nk'ubu leta turayisaba yuko nko mwubu buriro dufise leta turasaba yuko yoshiraho nkingiyingo yo kugabaniriza ugwaruka rwagiye hamwe iyo hageze gutanga ibiza amatagisi abajene bari hamwe baba entrepreneur bagaza gutanga amatagisi atanga na kumbure nayo abantu bamaze gutera imbere bakatugabaniriza amatagisi akaba ari make hariho n'ikibazo dufise aho dukorera hadasanzwe hashika amazi nk'icyo turasaba yuko leta yo yoshobora kudufasha mu kwashobora gushika amazi kugira ngo tuhagire habe neza yaba ingenzi zishobore kuhagendera tugasaba ko leta mu minsi iza nayo nyine tuzoyegera tuyisabe amatongo turifuza kuzorima imirima y'iwacu dusabe leta iduhe imirima turifuza ikibanza twokororeramo nk'uko twabitanguye twaratanguye kuza turagura ibitungwa tworora canke duha abanyagihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere canke baronke amase yo gutera imirima yabo ibintu nk'ibyo leta irafite icyo tuyisaba nayo nyine n'ari leta turacayihanze amaso gusa nibyo twimirije yuko tuzovugana na leta kugira turabikene ishobora guterera mu gwaruka
ibitungo mwatangiye korora nibihe
rufise umugambi wo korora igitungwa bita ingurube ukuvuga yuko twatakuza turagura ingurube dufise umugambi wo kuzogwiza ingurube nko mu ntara ya Gitega yose ariko twatamwe gusa turagura imwe imwe abanyagihugu ukeneye umunyagihugu akeneye ingurube turashobora kumuha ingurube kugira ngo nawe aronke amase canke nawe yiteze imbere ko acaronka ko hari igice umunyagihugu tuzomuha iyo yatwororeye ingurube mugaronke n'amase yo gutabira indimo ziwe na twebwe niyo hagera igihe dutangura kurima tuze turonka amase yo gutabira indimo zacu
niko se Annonciate kujejwe ibikoresho ahangaha mu mishinga yanyu ibikoresho ubu ngubu mufiteho ibibazo ni ibihe yego Joris yavuze nk'ikibazo cy'amazi ariko se ibikoresho ubwabyo ibibazo mufite ni ibihe
turafite ibikoresho byinshi nka mikoronde nka figo ibyo byose turabibuze kugira ngo bidufashe kwisuganya mu byo turimo turategura gukora
yego
hama ndashimiye uwo muntu yavuze ati ngo twebwe ngo turi no mu gisagara ngo turashoboye gukora ibintu ngo by'uburiro ngo n'ubunywero ngo none twebwe turi mu gifuri twebwe ubona abo dufashe nk'uko kwiteza imbere k'iwacu yewe ikintu niyumviriye naho mu gifuri si ukuvuga ngo hari ibikorwa gusa byo kwiteza imbere ngo mu bunywero cyangwa mu buriro naho mu gifuri avuga hariho indimo zishobora kwimbuka hariho aho bashobora gutungira ibitungwa hama bakifashisha muri byo nyene ibintu byo kwifashishamo ni byinshi cyane nuko naho
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Pacific akabazo kawe
ikibazo mbere ahanini yari nk'intererano navuga ko aba abantu bavuga yuko bitwe hanyuma bakabura ubutwi icyo gikuru nagomba kuvuga kuko ugiye kuraba nko mu Burundi abantu biga mu iki gihe ni benshi cyane kuko uzosanga bitandukanye no mu myaka yahera kuko mu myaka yahera tukiri mu ngwano wasanga nk'ikomine nko ku mwaka hahesa nk'abantu nka batanu mugabo nk'ubu ugiye kuraba usanga mu ikomine hahesa nk'abantu barenga 200 cyangwa 500 kacha rero usanga ari bishomeri bikuma bitira mbere ukate usanga bamwe nabahe bamashuri ni beshi kubera bavuga bati nubwo nokwiga sinita ngo nzoro nk'akazi ukate usanga bihitiye mu bundi buti bwo gukora kuko usanga nk'umuntu yitse nka twebwe dusanzwe tubaha kuko mu gisagara cya Bujumbura usanga umuntu ahetse amashuri y'intango cyangwa ahetse aniverisite ukate usanga agiye gukora akazi ko mu nzu kajya bitanga ikiboyi cyangwa ukate usanga agiye kunyonga ikinga kubera yarambiwe yabuze akazi ukate usanga rero urumva n'abagize ngo bokwiga ukate usanga rero bagize intege nke ukate numva rero uwo yariko aravuga yuko wewe yahisemwo uwo bishyize hamwe mu kugira amasosiyete y'ibyo bokora ako havuga ati benho nagira mbere ndanamusabe yuko yoshika hose akigisha urwaruka kuko kuzera akazi muri leta cyangwa mu mashyirahamwe ho kuko uzosanga nk'aha mu Burundi aho gushyira imbere ubuzingo baguha iby'ubuzi kandi hari ibintu byinshi bokora kugira ngo ubuzi buboneke uzosanga bishinga politike bashyira imbere politike ugasanga gushyira imbere ikintu kazoza y'akazi ugasanga ni nk'umugani ngaho iwacu mu Burundi kuko namwe musanzwe mubibona
Niko Pacific. Pacific we. Pacific. Yeah, ariko nagira ngo mbaze nkubaze iyo uvuga ngo hari ibintu byinshi urwaruka rushobora gukora. Waduha nk'ingero nk'ebyiri z'ibintu bashobora gukora. Tuvuge nk'abo ngabo bari mu gisagara cya Bujumbura.
Nta mu gisagara cya Bujumbura nk'ibyo bashobora gukora.
Eh.
Nk'ibyo bashobora gukora ntibibutse bagiye hamwe. Bo bigisha nk'imigambi nk'ingene boshyira imigambi hamwe kuko usanga n'imigambi yo kudandaza bakabibigisha bakabaha imitahe bakabigisha kugira hamwe y'ingene kuko usanga gituma mvutse nk'uko nuko usanga benshi niyo bahejeje birirwa kumarigara kubera iki babura ububaha impanuro y'ibyo bokora kuko hagize umuntu umwe abashyira ku murongo akabaha impanuro y'ibyo bokora by'ubyerekeye nk'urutandaza cyangwa bagashyira amahinguriro bagashinga amahinguriro amwe amwe kuko ushinze nk'ihinguriro usanga uhaye akazi abantu ikintu kati usanga uriko uragabanye kuko urumva barekeye uko nabo batarose umuntu abajya imbere urumva ni kwa kwiyongera uyu mwaka hahejeje hahejeje aha urumva n'izangorane zo mu gihugu kiguma kigira kubera iki batanga ishapu rikumye kiyongera kubera babura ubaha impanuro babura ubaha ibyiyumviro by'ibyo byotuma bozoshyira imbere kazoza uburyo n'abandi bazoza bazogira aho bashikiye kuko nk'ubuya nk'abazoza bazosanga ata bwenge ababitangiye imbere babahaye ata kishimikizo bazoshikira
pacifique
nicyo navuga
ye urakoze cyane
nagira urumva mire nk'uwo muntu yuko yodoshika hose aho akabigisha n'abandi mbere bagakora nk'uko yakoze murakoze
ye niko Joris we aragusaba nako arabasaba mwebwe mugize iryo shyirahamwe arabasaba kugera hose mu gihugu kugira ngo muhe abantu impanuro ariko se hari akabazo mfite ku tuntu nagira ngo rwose mumusobanure mumusigurire umuntu kugira ngo atangire umushinga akeneye umubwira ati kora ibi akeneye umuntu umwimpanuro ati kora ibi
ewe sinumva yuko iyo mpanuro ego nyimba ariko yoba yabifashe ariko siko ngwira no hava ndamuhanura ahubwo umuntu wenyene arashobora kora bati yewe ikintu ishoboye gukora muno mwanya ni ikihe iyo umaze kuyumvira rero icyo kitwe wukora uca usigara urondera uburyo wogikora ubwo buryo rero bwo kugikora icyo kintu iyo wagitohoye ni kwa kundi cyo ndamuhaye ko bacabagira ishyirahamwe kugira ngo icyo kintu bashobore kugikora ubundi bwo nta muntu yokugira inama ngo dandaza wewe muri wiwe udashoboye kumva yuko wodandaza nta muntu ushobora kubwira ngo niworore muri wewe wumva udashobora korora nibaza yuko umuntu wenyine niwe yigira inama ati jyewe nshaka gukora iki hama gacagira ibibazo by'iyo rero yokura bwa buryo bwo kugira ngo ishire mu ngira hari ikintu ahejeje kuvuga kijyanye no gukwira mu gihugu cyose tukigisha abajene ibintu byo gukora imyuga nashaka ndamuhumurize kandi ndamushimire ko twifurije ikintu kiza kuko natwe mu byo twifuza ikintu cya mbere kiri imbere ariko ni ikintu gisaba umwanya kigasaba n'uburyo ntangire kugira ngo ushobore kuba wogenda uvuye igitega kugira umanuke ugende mu kirundo kwigisha umujene wo mu kirundo gukora amasabuni guhingura ifu y'ibigori guhingura ifu y'ubuyi ni ikintu kitogusaba bwa buryo bugenda mu kirundo cyo gusaba bya bikoresha byo gukoresha ni kuvuga ni ikintu kitoroshye mugabo twifuza yuko muri kazaza tuzoshika kugira ngo abajene bose tubashire hamwe bige ibintu byo kwiteza imbere bonyene batabanje kuraba yuko leta ari irindire kubahakaza
niko annonciate abigeme ubona bafite gutinyuka cyangwa nabo bahora bavuga ngo kuko akenshi tukunda kugana n'abantu b'abasore sinzi impamvu abakobwa abigeme bataza mu biganiro ariko wowe uko ubibona ni zigima ubona abajene babigeme nabo bafite ibyo bintu ngo gukora ntibishoboka
gukora birashoboka bivana n'ibyumviro by'umuntu mu bisanzwe ntushobora kwinjiza mu kintu umuntu atagikeneye mu gihe agikeneye ashobora gukoranya abo bari kumwe bagashobora gushyira hamwe nyine nk'uko twe twabyifuje hamuno akabona gutera imbere ndetse nuhanura abajene b'abakobwa nkanze ni uko baza hamwe bagateranya nyine bagateranya nk'utwo baba bafise bakajya hamwe nyine bakarangura umugambi we mu babifuje n'ahandi nko kujya kubajya mu matwi ngo kora iki n'iki batasiyumvamo ndo ndumva ko icyo kitoshoboka ubusanzwe n'ishyaka ry'umuntu
kuri telefone dufite Jean Remy. Remy
Karame
akabazo kawe
minosha ok twebwe ku kibazo wenda numvaga muri kuvuga twebwe numva leta yarashyizeho ko abantu bajya bihangira imirimo nyine kuko wenda bari mikenya bose ko barangije ko kwiga atariko bayibona ariko twebwe bashyizeho hari ikiganiro gikunda guca kuri radiyo y'igihugu bita kazi ni kazi twebwe nyine tukunda kugikurikira hari amasaha bagishyiraho abateye imbere bakagenda batubwira uburyo bagiye batera imbere bagira ibintu bahereye kuri bikenya bigisha abantu ku buryo nabo bashobora guhera kuri bikenya bakagera kuri byinshi
yego
icyo kiganiro benshi baragikurikira ndumva ababasha kuba batakwije nabo kuko umurimo runaka babikora kandi bibateje imbere.
Remy, iyo uvuga icyo kiganiro gihita kuri radiyo y'ikihe gihugu? Remy?
Karame, ndi kukumva.
Ikiganiro kazi ni kazi gihita kuyihe radiyo y'igihugu? Igihugu kihe?
Radiyo Rwanda.
Uri umunyarwanda?
Ndi umunyarwanda.
Nuko. None, wowe ufite akazi?
Ngenda gafite nyine gaciriritse ariko karantunze.
Wabwira abatwumva b'abajene icyo ukora?
Okay, ngenda ogosha.
Urogosha? Wabyize igihe kingana iki?
Cyo ntabwo nabyize ko sinabashije kwiga amashuri manini ariko nyine nabonye ko mu gihe ntabashije kwiga nta kundi nabigenza nkajya ngenda ahantu mu masharo bogosha nkicara nkareba ukuntu bari kogosha nkababwira nanjye ndashaka ko munyigisha ukambwira nta kibazo nkicara aho ngaho umuntu yaja nkambwira togosha uriya urabigenza gutya ndabikora gake gake ngenda mbimenya maze kubimenya ubwayo bagendaga bama nyine muyo nakoreye nkagenda nizigama mbasha kugura ibikoresho nanjye nkodesha inzu nyine ndakora.
Ubu ngubu uri kodeshereza ukwikorera? Umaze igihe kingana icyo ubikora?
Maze nk'imyaka nk'itatu.
Nimba atari ibanga umaze kuzigama amafaranga angahe
ubu ngubu? Ubu ngubu sinabasha kuyamenya kuko ngenda nguramo ibintu nk'itungo yababaye menshi nkagura nk'umurima sinabasha kubikontorora kubera ntiba ntayabitse mu mufuka.
Nuko Remy ndagushimiye ubuhamya bwawe.
Murakaje cyane.
Annonciate, iki kintu cyo kuzigama kushinzwe ibikoresho mu ishyirahamwe wo guteganya gute ku ishyirahamwe ryanyu rigomba kuzigama?
ukuntu rigomba kuziganwa ndashaka kuguma ndaba nyine kubikoresho bikwiye
yego
kandi nkaraba nyine yuko ariko biratakara kuko bitarumva ko ari rwaruhombo nanjye akazi kanjye nzezwe bikabigorana nanjye nkaba ndiko ndagwa muri
ese wowe Annonciate ushobora kwizigamira ku giti cyawe udufaranga ku ruhande
oya ubwo rwego ntako ndashikaho
ariko urabitekereza
yego cyane
Joris ikintu cyo kuzigama wowe ukibona ute
kuzigama mwosobanurira neza kuzigama sinumva icyo mushatse kuvuga
ni ugushyira ku ruhande udufaranga ukatubika ukugenda ukugenda ubona udufaranga mu buzima ugafata dukeya utunutu ugashyira ku ruhande ukabika kugira ngo uzagire umutungo utubutse mu gihe kizaza
jewe sinzi yuko icyo noshobora kugishigikira uko mukimbajije ariko jewe icyiyumviro cyanjye namaze gushyira ahabona aricyo nkorera ko nuko nshaka kuzoguma nkorera hamwe n'abandi tukiteza imbere turi benshi ari nayo mpamvu n'iri shyirahamwe ryacu twasinye gukora konte turuguruza konte muri banki dusangiye kugira ngo ubutunzi bwacu bugume bujya hame hama umunsi mu naka tuzokwifuza gukora ikintu kindi kiretse icyo turiko turakora bikunde tuyikorere hamwe ariko sinumva yuko tubira kugaruka ngo mfate uburyo bw'iwanje amahera y'iwanje ndabika uko iwanje hama ni ukuvuga yuko noba ndiko ndakora nabi bimwe byo muri byo mu ishyirahamwe nuva mu ishyirahamwe dufise gahunda yuko uburyo turonka tugushyira hamwe hama umunsi mu naka tuzokwiyumvira dukore ikindi kintu kidasa n'icyo turi ko turakora ubu cyane duha akazi abandi bajene badafite akazi mu gihe tuzokora ikindi kigo kitari icyo turi ko turakora ubu ni ukuvuga dufite porogaramu y'uko tuzotanga akazi ku bandi bajene mu gihe imana izoduhezagira tukaguma dutera imbere tugwiza uburyo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda abajene no kwihangira imirimo abashyitsi ni Joris Hakizimana na Annonciate Nizigiyimana b'igitega mu ishyirahamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka. Kuri telefone duri kumwe na Salvatore. Salvatore we?
Karame.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje, jewe ndi mvuka mu Burundi ariko ubu sindi mu Burundi ndi mu Kampala. Ikintu nashaka kuvuga hanini ni ikintu kijyanye no kuguruka mu mutwe ku bajene bari mu gihugu. Nakuvuga jewe hano mperereye ingozi byarangora cyane gukora ariko nk'ubu maze gutembera ndamaze kubona yuko ikintu cya mbere ari ukuguruka mu mutwe tukamenya kwikorera ibyo bintu byo kuvuga ngo twarize amadiplome ngo abe ariyo tuguma duperezanta muri leta dusaba ubuzi ibyo bintu byarataye igihe uravye ahantu tugeze no mu bindi bihugu usanga atari ko bakora urarondera amafaranga makenya ugatangurira hasi ukagira ibyo bintu mwari ko muravuga bijyanye no kuzigama naho ribijyana ku munsi nk'amajana atanu ukuda guharura ukwezi kose uraba icyo bageze ko hanyuma icyo wari kurakora ntugihindura uramentena ukaduza umutahe ukongereza ibyo wari kurakora
niko se Salvato babwire none ukuntu watangiye baho ubuhamya na ukuntu watangiye n'utwukora ubu
no kuvuga je maze gushanga mu Kampala na danya amafaranga makeya
yavuge nimba tari ibanga
navuga ribanga no kuvuga umaze kuyakura hiyo kayadanino urayavunja natanguranye ibihumbi 30 natanguye gukora icapati niba abarundi bose barazi icapati hanyuma uraheza ukagira nyimbara gakese nyimbara umugubo w'abantu muvuga uti tuzoga turatanga $500 ku kwezi cyane kundwi ukabajyamo kugira mu yungunganye komsa we hageze ko baguha mugahuriza hamwe amafaranga bakayaguha ukongereza umutahe nk'ubu ushobora gusanga maze natanguranye umufuko w'ifarini nkaba maze kugera ku mifuko ibiri y'ifarini hashobora kuyidandaza mu minsi ibiri ariko ikindi kintu gisa kitugora mu Burundi naho umuntu yo kuguruka mu mutwe harabaho ingorane yo kutorohereza abantu bakora utuntu duto duto babareke abo bana umuntu babona yuko ari karakora akantu gato bamureke niba ari kwibarabara kuko ngaha mu gisagara cya Kampala umuntu afite imodoka arabahayikisha ntaza kugwana ngo batangiriye barabara ngo bariko badandaza ngo imyembe ngo bariko badandaza ibitumbu kwibarabara niba bareke abo bana b'igihugu niba babana yuko umwana yarose umutahe bamureke yikorere niba batari karadestabiliza umutekano w'igihugu akore yumva kare karandara iterambere igihe kuko ubu leta nishobora guha ubuzi abana bose bamaze amashuri nibyo ukunda batureke rero abo bana babareke babana ko umwana ashobora kuronka umutahe akore yikorere ibyo bintu by'amataxi babimanure sero y'umuntu umutahe umuntu afise
Salvatore ndagushimiye ndagushimiye pe
murakoze cyane
Annonciate reka tu guhe ijambo hanyuma ugire icyo uvuga kuri iki kintu ese koko mu Burundi abantu bakora utuntu duto duto bahura n'ingorane ntabwo leta iborohereza
eka ntabwo leta iborohereza na gato urashoboye gusanga nk'umuntu yikoreye akabase kivoka ugacusanga ubu yicariye nk'ahantu kwibarabara ugacusanga igipolisi kiraje kije kibitembagaza none ubu yagomba kwironderera nk'agafu k'abana mu gihe rero bamubujije umutekano urumva ko ako gafu gatatsa kaboneka cyane bakafata barya abana bacuruza ibiyoba ku masiniya ugasanga bariko baratubasanzariza kandi bariko baritemberera bisanzwe ata muntu bariko baravurumaya bariko ugatusanga nk'abajeje umutekano bariko barabirukako kandi bariko bayondera ubuzima urumva ko ibyo bibabaje cyane ego byo nyine biriho bino mu Burundi turabibona rwose
Joris hari kandi wakongeraho kuri iyo ngingo
ndagomba ndamushimire rwose Salvatore kuba yatanze impanuro nziza ariko najewe icyo kibazo afise najewe kiri mu byo dusaba leta kugira ngo leta n'umubyeyi watwese no kuvuga yuko n'abantu baba bariko barakora utuntu duto duto ni leta nyene igaruka tugasaba yuko itworohereza kugira ngo natwe dushobore gutera imbere tuje ku rugero rw'abandi nukuvuga yuko leta twasaba yuko abantu tuba dufise umutahe ikwiye gufata ingingo yuko umuntu akoresha nk'akarore nk'umutahe w'ibihumbi nk'amajana nk'abiri nk'abajene ntawe bakaja mu bantu batotanga ikori rya leta mwico gihe nibaza yuko n'umwe muto ya muto ntari karakora ashobora kudotera imbere akegereza abandi nawe akigeza ku rugero nawe nyene yishimira ariko niba uri kurakora twa tuntu dutukeya leta nayo igakiza cyanye bakagutoza ikori irinini nyarituma utasubira kunguka ucudebukirwa niya muco usanga na cya kintu wari kurakora ugombye kugenda nicyo gituma ngarutse nkasaba leta yuko yoza ikaraba aba bajene bariko barikorera utuntu two kwiteza imbere duto duto leta ifata ingingo y'ukuntu natwe dushobora gushikira abandi mu gutanga amakori mato mato
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda abajene urwaruka urubyiruko kwihangira imirimo ntabwo bazakomeza gutega amaso leta nk'uko abatumire ndetse n'abantu baje muri iki kiganiro bakunze kubigarukaho kuri telefone turi kumwe na Elias Elias we
Fabge
akabazo kawe
banje kubara mu cyo cy'i Amerika
natwe turagushuje rwose
kandi mukomere n'ukuri icya mbere mbanza gushima ni uko mwashoboye gutunganya ikiganiro kijyanye n'abajene na cyane cyane abantu baba bashomari bahize amashuri n'ukuri je ndamaze imyaka itanu ihagetse amashuri nicaye muhira ariko ntitwanze gukora ni ukuri agatahe niko kabura gusa burya nubwo tutavuze ngo leta izatanga ubuzi ku bantu bose ego nibyo leta ubu yararengewe ni benshi cyane by'ukuri ntitwavuga ngo bose boronka cyangwa ngo boronkera rimwe ariko gusa niyo hari akabonetse ni uko habamo akamwana wa mama ugasanga barabye bankunzi ugasanga barabye ngo mukambwe ibintu nk'ibyo ugasanga hariho abaharenganiriye nagomba rero mbaze abo batumirewe bashoboye gutumira none iryo shyirahamwe ryabo batanguje baba baratanguje umutahe wo rwabo cyangwa baba barituye leta ikagira icyo yobafashamo mu mutahe baba baratanguje
Elias umenya utatangiye iki kiganiro mu ntangiriro umenye utagikurikiye, ariko rero ntacyo Joris aragusubiza mu kanya. Hara kandi warugiye kongeraho?
Ego kabiri nanone.
Ego
none ubu ubushobozi bafise ubu barafise ubushobozi bwo kuba bokwakira n'abandi bakeneye kugira ngo babafashe bafashanye babe bahabuzi bashobora kwiyongonganya cyangwa se bafise iyihe ntumbero yo kugira ngo babe bo sensibiliza mu zindi ntara kugira ngo nabo babonereho kugira ngo twese dushobore gushikirwa dushobore kwiteza imbere dushobore gutera tuje imbere turonke ukuntu twabaho twese kubera ubu biragoye kabisa muri rase cyo ndabona ari ibintu bitoroshe.
Elias, reka reka Joris abisubiremo kubera ko yari yabivuze na Nosiat bari babisiguye ibyo ngibyo, ariko kubera ko byagucitse guma ku iradiyo hanyuma babikubwire. Kandi n'ejo mu gitondo uzajye ku iradiyo nanone saa 12 mu gatondo, iki kiganiro wongere ucyumve ku iradiyo Ijwi rya Amerika. Ikindi nanone ushobora no kugisanga ku rubuga rwa internet wazitatu akaburungu radio yacu veo akaburungu com. Nanone rero uzasubiremo wumve neza ukuntu batangiye imitahe bayikuye he. Reka Joris agusubize.
Yego, murakoze
Joris. We wongere umusigurire.
Ego, ndamushimiye gose Elias, nawe nyine ikibazo abajije naho gisa n'ize abandi bagumye babaza. Ariko nagomba ndamusubirire mu majambo makeya uko twabigenjeje natwe kugira ngo dushike aho dushike. Ni ukuvuga ngo tugiye guheza amashuri, abajene twagiye hamwe dukora ikintu cyitwa ishyirahamwe ubwa mbere. Tugikoze ishyirahamwe twiyumvira ikintu dushobora gukorera abo bajene mu buryo dufise. Ni ukuvuga abajene mu gihe tubuze umutahe, twafashe ingingo yo guhindura ibyiyumviro, kutagaya akazi, tugakora ibyo dushoboye gukora n'amahera dufise. Naho byari kubi 20, tugakoresha ibyo 20 mugabo rikiti ushyirahamwe, kuko umuntu umwe nta kintu na kimwe yari ashoboye gukora mu uwo mwanya. Tumaze gushyirahamwe ubwo buryo bwacu twari dufise, havuye haza umuntu w'umugiraneza abonye ko ari ishyirahamwe, araraba ibyiyumviro byacu dufise w'umupatiri wanganye n'igitega, avuga ati ndashobora kubongereza tutunga nuko kugira ngo mwisununure mushike imbere. Nibaza yuko ndamwishuye ku kibazo yarabadije, uko niko vyagenze. Ariko nitwagiye gutangura ishyirahamwe kuko twarose ubudumutahe, twagiye gutangura ishyirahamwe kubera twahuje ivyiyumviro n'uburyo bukeya dufise. Kuko ndizeye neza na Elias ariko aravuga yokwigira ingingo yo gufata amafaranga aronka mu kwezi make, yanyuma aronka mu kwezi akayabika mu gihe cy'amezi 5, niyo ibihumbi 10 yoba yamaze gushyira hamwe. Ni ukuvuga icyo ndamusaba, uko twabigenjeje abwirizwa guca ahindura ibyiyumvira akareka kugaya akazi, agakora akazi gakoranye n'ibyo bihumbi 10, hama akazoshikira icyo yifuza muri kazoza mugabo yatanguje akazi gatoya gasaba umutahe muto. Icyo nicyo mbona abajene benshi tugira ku ingorane, kandi natwebwe twese tuciga twabona yuko umengo duhejeje amashuri akazi kazoboneka, tuzokora akazi karimwe amahera menshi, uhejeje ishuri uhita uburanya akazi wari wibaza, hama utegerezwa guca uhindura ibyiyumviro ugakora icyo ushoboye kugira ngo nawe ushike ku wifuza.
Hanyuma ati mushobora kwakira abandi bantu mwishyira hamwe, nabyo wari wabivuze, ongera nabyo ubimusigurire.
Mwishyira hamwe ashoboye gushika aho dukorere igitega yoza, kuko twebwe ntiturashobora kubana, twebwe twamubwiye ko turi bashaka tutashobora gushika mu zindi ntara za Makamba, za Kirundo, za Karusi, aho ntituragera gushika. Ariko twifuza yuko mu minsi iza tuzotangura kuca abajene baho tubahanura, nabo batanguye bakora ubutse nk'uko twe twabitanguye, tubigishe imyuga mike yadushoboye, ibyo tuzi tubibahe tubisangire, cyane kumbura arige natwe tuzoronka uwundi muntu atwungurure ubumenyi natwe tukabusangiza abandi kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Nicyo nacyo turondera kugira ngo natwe dushobore kuronka ubumenyi busumba ubwo tuvise, kuko natwe turacyari bashasha niho tugiva ku mashuri. Umunsi bo twungurira ubumenyi natwe twifuza kuzosangira n'igihugu cyose n'abajene bashomere b'abashomeri kugira tubasangize ubumenyi.
Yego,
mwanya rero ikintu azi igitega dushobora kumufasha.
Yego,
dushobora kumwita ibintu bikeya dushoboye kumwigisha, nawe tumwereka ukuntu ashobora kujya kubikora mu ruhande rimwe. Ariko sinibaza yuko kuza kumwinjira muri asosiyasiyo si wowe umuti wa mbere kugira ngo atere imbere nkuko abyifuza, ariko ni ukwiga umwuga nawe ushobora kumuteza imbere cyane abandi bakagira irindi shyirahamwe bakiteza imbere kuciyumviro bonyine bashize hano.
Ingingo rero ikomeye ni ukugira icyiyumviro,
ni ukugira icyiyumviro ama ukimvira utigingira nkora iki nshoboye iki icushoboye rero cyugikora atacushoboye naje tumwigisha ibyo gukinjika guteka sinzi mu kinyarwanda ko mubivuga twebwe
ni kimwe eh ni kimwe
ikintu dushaka kumwigisha byihuta turashaka kumwigisha guteka
yego
turashaka kumwigisha guhingura ifu y'ibigori turashaka kumwigisha guhingura ifu yubuyi ivyo byose n'ibindi dushaka kumwigisha ubona wakaja kubikora hatumbere cyane agasaba kazi mu mahoteli cyane mu maretora nibaza yuko yokwigwana ko mwico gihe twamwigishije.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, abajene abakiri bato no kwihangira imirimo. Kuri telefone turi kumwe na Innocent. Innocent?
Oui.
Aka bazo kagufi ya dore igiye kigiye kurangira.
Yego, imbere yuko mbaza kabazo na mbande kubabwiye kuri migration security.
Eh.
Eh, no kuvuga nasandwe mu Burundi, eta imaze abajya baduserukira kuba bavuga yuko ashaka kuvuga ati umuntu ahejeje ubwigisha madesi se amadesi ati abariko baraheza amashuri mato mato yuko bateza kumengo abarungika mu gikoni nibaza ko naho nyine bacyari iki intege aba bariko bariga gusa umuntu ntiyige abona ko ashobora gukwikorera ivyiwe ego umuntu mwaduhamagariye yadusiguriye byinshi mugabo byari kuba byiza yuko na leta ifasha abajya abajene kuko bari mu mashyirahamwe biroha nk'akarorero urabona nka twebwe aha mu gihugu hagati umuntu arashinga ishyirahamwe mugabo uhageze yaho asaba ingurane usanga bamusaba umuntu amwe amuhagararira none nabo nko ku rwego bageze ko kurumva ko bageze barose umuntu abafasha w'umugwiza atunga
ngo ya ni umugira neza
umugira neza byari kuba byiza n'abandi barabye nk'umuntu nkaba kigashinga umugwi ujeje gufasha abajene bakaba bakaza baronkesha inkuzanyo akabafasha kuronka ingurane itavuna mugabo kwishyura naho nyine ikaba inyungu itavuna batarinze gusaba umuntu aza kubahagararira kuko uwo bita
ariko Innocent mbere yo kugira wowe mbere yo kugira icyo usaba leta cyangwa undi muntu Annonciate Nizigimana na Joris Hakizimana bavuze bati wowe banza ugira icyiyumviro urebe icyo ugomba gukora icyo ushoboye gukora n'uburyo watangira kugikoramo wishyire hamwe n'abandi ibindi bizikora. Reka ngushimire hanyuma mpe ijambo abatumire rigufi yakubera ko igihe kigiye. Innocent urakoze.
Murakoze cyane nabyo nyine twa twabigize twagashyira hamwe turora ingurube mu gihugu hagati kugira ngo turabe nyine twiteze imbere na twebwe ntawicaye
birimo biragenda neza. Rero
ni byabukebuke gusa tubura abantu badufasha kuronka izo ngurane zitavuna.
Reka Jorisa hari mwungurane inama kagufi cyane hanyuma akubwira hari ukuntu wabigenza. Jorisa wamugira iyihe
nama? Inama ndamugira nuko ubwa mbere icyo cyumviro cyiwe mbanje kugishyigikira cyuko leta ibwirizwa gushyiraho amastati kugira abajene nabo tuze turaronka ukuntu leta idufasha itwunganira mu byo tuba dufise. Ariko icya mbere nca ndamukebura ko mu kurindira yuko leta nayo izofata iyo ngingo si uko yoca aguma yicaye kugira leta izofata iyo ngingo ahubwo mu kurindira ko leta tuguma tuyisaba cyane tuzobandanya tuyisaba naba arashiringije ishyirahamwe barakora ibyo ashoboye hama leta tubanaye tuyisaba na twebwe namubwiye yuko turiko turasa tugomba kugenda nko kuri komine nk'akarorero tubasabe ikibanza dushobora kororeramo ingurube tubasabe ikibanza dushobora kurimamwo imyumbati tubasabe ikibanza dushobora gusukura tukigira ikibanza kiratira nk'ingenzi zishobora gushikira ibyo byose ni ibintu tugomba gusaba aho dushika dusabe komine cyangwa provinsi ngaho Igitega dukora ibyo bintu dushobora gukora hama leta nayo umunsi ry'ibyacu rizoyishyikira icyo cyumviro kimwe ndagishyigiye nacyo nyine kiri mu byo nzosaba leta turayisaba kuyoshyiraho ikigega kijijwe gufasha abajene bari hamwe batarinze kuhiga wa muntu twita umuhamparizere canke uyangwati niko bakunda kubyita ingwati twebwe abajene turakunda kuyibura kugira ngo dushore kuyitanga ntaje tuba dufise na parisera tuba dufise nando tuba dufise aho ndamushikiye mugabo none leta umwanya itarabigira tubisabe mugabo turiko turakora turi kumirina nico ndamuhanura
Jorice Yakizimana umuyobozi w'ishyira hamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka ndagushimiye
murakoze cyane ndabashimiye ku gihugu cya Amerika
Annonciate Nizigimana ujejwe ibikoresho muri ishyira hamwe ndagushimiye
murakoze cyane neje muradu
ye namwe mwese muduteza amatwi ndabashimiye cyane murakarama mukanya namakuru magufi